Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri ku manager Diane Nina hazungiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane ndamutse nabateza amatwi murakakanya turahera kuyavugwa muri Afrika. Abaroberi bo mu ntara ya Tigre ejo ku munsi w'Imana barongeye kwigarurira igisagara cha La Libera kiri mu buraruko bwa Ethiopia ahasanzwe hari n'ikigo ndangakaranga cha UNESCO. Ibi byavuzwe n'abanyagihugu baho inyuma y'iminsi 11 abasirikare ba Ethiopia barongeye kukigarurira. Uburongozi bw'abaroberi ba TPLF bwavuze ko bagavye ibitero mu bisagara biri kwibarabara rifatanya Gashena hamwe na La Libera ku muhingamo wejo ku munsi w'Imana nyene. Umuhari TPLF wavuze kandi ko inyuma yo gusambura no gushwiragiza umwansi yari mu micungararo ya Gashena baciye bongera bafata ikibuga c'indege ca La Libera hamwe n'igisagara. Leta ntaco iravuga kuri ivyo vyatangajwe na TPLF. Itumatumanako ryaraciwe mu bice biberamwo intambara kandi n'abamenyesha makuru ntibemerewe kuhashika, ibica bituma bigora kwemera ibivuzwe n'uruhande uru canke urundi. Ariko mu butumwa bwa Twitter bwashikirijwe ku munsi wa gatandatu, ibiro by'umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed byavuze ko yasubiye ku rugamba kandi ku inteko yararongoye zongeye gufata ibindi bice mu ntara za Afar hamwe na Amhara. Ibi bice birimwo ibisagara vya Arjo, Fokisa hamwe na Borene. Abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika basavye ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali kugumiza amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 27 ukwezi kwa kabiri nk'uko byari byarumvikanywe ko ubwa mbere. Ibi byavuye mu nama yahuje abo bategetsi b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO yabereye muri Nigeria ejo ku munsi w'Imana, bagabisha ko mu gihe Mali itokwemera gusubiza igihugu mu nzira ya demokarasi ibindi bihano ruhasha bizokurikira. Abari ku isonga muri leta ya Mali baremeye mu gatondo ka karekejo ku munsi w'Imana ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2022 ariho bazoha iryo shirahamwe CEDEAO ikirangamisi cy'amatora nyezina. Ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma ya kudeta zakozwe zibiri zikogwa n'abasirikare, imwe mu kwezi k'umunani 2020 iyindi mu kwezi kwa gatatu 2021. CEDEAO yacifatira ibihano abategetsi bafise uruhara mu gutevya ayo matora. CEDEAO yemeje kandi kugumizaho ibihano byafatiwe akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Guinea ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icyenda. Iryo shirahamwe risaba abategetsi b'ico gihugu gushira kirangamisi kizosubiza ubutegetsi mu minwe y'aba sivile. Tukiri muri Afrika kandi biro by'ishirahamwe mpuzamakungu n'ivyita ku burenganzira bwa kiremwa muntu biranebagura abategetsi ba Libya kubona barirukanye n'inguvu abarondera ubuhungiro hamwe n'abimukira bari muri Libya. Onigabisha ko bashobora guhura n'ibibazo byinshi basubijwe mu bihugu byabo bahunze bariko barahigwa buhongo. Imigwi ibiri minini yirukanywe muri Libya mu kwezi guheze igizwe ahanini n'abenegihugu bamuka muri Sudani. Abagenderezi ba Oni nabo bakavuga ko benshi birukanywe bakuwe mu bigo bari bafungiwemo bya Ganfuda na Al-Kufra. Ivyo bigo uko ari bibiri bigenzurwa n'igisata cy'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kigwanya abinjira mu gihugu batubahirije amategeko. Abo bagenderezi bavuga ko abo banyesudani batwawe n'imodokari bacishijwe mu bugaragwa bwa Sahara bashikanywa ku rubibe na Sudani baca batabwayo. Muyavugwa mu makungu ibi abantu batari bake barahitanywe n'igihuhusi cyaciye hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu mareta atandukanye mu mumanuko bw'iki gihugu. Icyo gihuhusi cyarasenyuye inyubakwa zitari nke mu bice by'umanuko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Buramatari wa Leta ya Kentucky, imwe mu mareta yasinzikaye kuruta izindi, yavuze ko muri iyo leta abafuye bashika niburi buri 80. Uwo buramatari yabwiye amesha makuru ko icyo gihuhusi cyo ku munsi wa gatanu aricyo cya mbere cononye byinshi mu mateka ya Kentucky. Igihuhusi cyo ku munsi wa gatanu cyaciye mu mareta atanu: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri hamwe na Tennessee. Mu Burayi mugwi w'ibihugu bindwi bigize mugwi G7 ejo ku munsi w'Imana byaragabishije Uburusiya bibusaba guhagarika kurundaniriza abasirikare bavyo ku rubibe na Ukraine. Abashikiranganji b'imigenderanire ba G7 bakoraniye i Liverpool mu Bwongereza bavuze ko bunze urunani mu kwamirira kure ingendo y'Uburusiya yo kurundanya abasirikare ku rubibe na Ukraine. Biyamiriza kandi amajambo y'iterabwoba ashikirizwa n'Uburusiya. Aba diplomate baserukira Leta z'Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ubutaliyano hamwe n'Ubuyapani bahanura Uburusiya gukurikiza amayira ya kidiplomasiya mu gukemura ibibazo hamwe no gukurikiza ivyo bwiyemeje.
Alize Bigirimana, urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza. Aya n'ayandi abakunzi b'ijwi Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio atruvewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25/31/41 mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cya kabiri cano makuru: Major Rugenerwa Joseph, umusirikare wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, yishwe bunyamaswa ku munsi wa kane n'abamuturiye bakamurya bimwe mu bihimba by'umubiri wiwe. Yarayashingurwa nyite Ibukavu, ubwo kugonya murenge nyakwigendera yarimwo burafise ico gusaba ONU.
Bintu Keita ejo bundi yaravuze muri Conseil de Sécurité des Nations Unies reyerema bamaze kubimenya kuko hariho ubwoko bukurikiranwe kwicwa no kurandurwa muri Congo. Bafite abasirikari 15,000 hano muri Congo. None se ko babizi ivyo 15,000 vyaje kugira gute mu gihe bitorindira abaturage bazi ko bashaka kurimburwa ngo bamareho mu gihe bitobarindira umutekano?
Uyu ni Jean Scoye muhamiriza hatwara ihuriro shikana ry'abanyamurenge. Hino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze njuti bakunze bijuru rya Amerika. Major Rugenerwa Joseph, umusirikare wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, yishwe bunyamaswa mu mpera zindwi twaraye dusozereye n'abamuturiye mu nyuma bakamurya bimwe mu bihimba by'umubiri wiwe. Yaraye ashingurwanye iteka mu mihango yo kumusezera yabereye mu gisagara ca Bukavu, aho mu bwoko bwiwe bw'abanyamurenge basavye ONU guhagurukira ikibazo c'itotezwa n'ubwicanyi bemeza ko babandanya gukoregwa. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yakuri kiranye uwo muhango aratugezaho ibindi kuri no nkuru.
Aho hari ku gicamunsi munsi cyo kuri iki cyumweru ubwo umurambo wa Majoro Rugenerwa Kaminzobe Joseph wagezwaga ku rusengero rwa Source Disari mu mujyi wa Bukavu, ahabereye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma mbere yo gushyingurwa mu irimbi rya Bukavu. Abantu bari uruvunganzoka ku buryo icyumba cy'urusengero cyakubise kikuzura, kugeza ubwo bamwe bakurikiranye iyo muhango mu mbuga y'urusengero. N'umuhango witabiriye hanini nabo mu bwoko yavukagamo bw'abanyamurenge, ndetse kuri bamwe amarangamutima yari menshi. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo bwari buhagarariwe na Generali Majoro Yves Avour Ngor Robert, ukuriye ingabo mu ntara za Kivu y'Epfo na Maniema, wihanganishije umuryango wa nyakwigendera. Umuryango ubuza umuntu, ariko kandi n'igisirikare nacyo kibuza umuntu. Kubona mugenzi wacu Majoro Kaminzobe wakoraga akazi ke neza uko bisabwa, uyu munsi akaba tuvuyemo. twabanye neza nawe ariko uburyo yatuvanywe mu buteye agahinda buri wese nihanganishije umuryango wabuze uwabo kandi na nihanganishije igisirikare cya Congo nibyo murakoze
voilà merci
Major Rugenerwa Joseph yarasanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza mu ngabo zikorera muri teritwari ya Fizi ho mu ntara ya Kivu y'Epfo akarere karimo intambara n'umutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwaro yishwe kuwa kane w'icyumweru dusoje bikozwe n'insoresore zabo mu bwoko bw'ababembe nyuma umurambo we zirawutwika ziryana bimwe mu bice by'umubiri we bivugwa ko mbere yo kwicwa yavanywe mu ngobyi y'abarwayi ambulance yarimo hamwe n'abagenzi be bandi bane ubwo bari baherekeje umukuru wabo wari ugiye kwivuriza mu mujyi wa Bukavu ibyo byabereye ahitwa Rweba muri segiteri ya Tanganyika muri teritwari ya Fizi isasaba z'amanywa kubw'inshuti n'abavandimwe banyakwigendera yicwa rye surugo mu rusanzwe ahubwo n'ubwicanyi bugambiriwe bukomeje kwibasiraho mu bwoko bw'abanyamurenge Bwana Agence ko yimuhamiriza numwe muri abo by'umwihariko akaba nakuri ihuriro shikama ry'abanyamurenge wo mu mujyi wa Bukavu
mu Rweba ni na kavire kababembe kari ku abordi la Kitanganyika na hantu muri vire haba hari inzego zose z'umutekano wa leta haba hariho chef le maire wa vire hariho inzego za polisi hariho inzego za gisirikari nta muntu numwe washoboye kumutabara izo rero twazakiriye nabi cyane uwo nguwo yafuye kukundi munyamurenge wese yofa ntabwo yafuye kuko ari Major Joseph Kamil nzobe yafuye kuko nanje no fa kuko nundi wese donc urumva n'urufuru kurikiye umunyamurenge ni genocide kurikiye umunyamurenge kumusamburira kumwirukana mu gihugu kuko ababiturwanya abaturwanya batwisha babivuga
kubandi nabo urupfu rwa Majoro Rugenerwa baravuga ko rurimo akagambane kabagenzi be bahuje umwuga by'umwihariko abo bari basangiye urugendo bwana muhamiriza ukuri ihuriro shikama ry'abanyamurenge agasaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora n'ukomeze kurebera ubugizi bwa nabi bwibasirabo muri ubwo bwoko
leta ya Congo iracecese ibihugu za birakecetse communauté internationale iracecetse niyivuze ibivuga biguru ntege tibivuga n'imbaraga ariko barabizi kuko uriyana ni Bintu Keita ejo bundi yaravuze muri Conseil de sécurité des Nations Unies avuga kuko reyerema bamaze kubimenya kuko hariho nettoyage ethnique hariho ubwoko bukurikiranwe kwishwa no kurandurwa muri Congo
Majoro Rugenerwa Kaminzobe w'imyaka 46 yishwe yaramaze imyaka irenga 20 mu gisirikare cya Congo FRDC Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Congo
Temistocle Mutijima urakenuye duje twandaniriza mu gihugu c'u Burundi kirahira kikarengwa ko kitazokwigera cemera ko intumwa idasanzwe ya ONU irabagateka kazira muntu ihonyoza ikirenge muri ico gihugu umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro asigura ko iyo ntumwa yasubiriye umurwi w'abahinga ba ONU bakora amatohoza ku gihugu ciwe atakazifise kuko kubwiwe agateka kazina muntu gasigaye kifashe neza mu Burundi ibindi kuri no nkuru mgenzi wacu Pierre Claver Nyonguru ari Kigali mu Rwanda
umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yakuriye inkoni kugishitsi ishamwe mpuzamakungu ONU mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo muri ico gihugu ku mugoroba w'ukuri uyu wa kane i Bujumbura bamwe mu baserukira ibyo bihugu nk'userukira ubumwe bwa Buraya n'abagenzi we babajije aho u Burundi bugeze bunagura imigenderanire n'amakungu ndetse na karere bagira ko bamubaza ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe kuraba ingena gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi.
Le Burundi a je pense a une invitation ouvert pour tous les rapporteurs et les
Ati Burundi bwarasabwe kenshi n'abahinga bigenga canke imigwi ijero gateka kazi na muntu ya ONU canke ayande mashami mpuzamakungu kugira ngo bemeregwe kuhakorera no gukora amatohoza yigenga ariko ntibigeze bemeregwa mu myaka iheze nta numwe mbere arahonyoze kirenge ngaha kandi baba bashezweho n'ibihugu duserukira nico nashaka kubaza ko kumbure kuri uyu aheruka gushigwaho na ONU ko yoba azemeregwa gukora na neza n'u Burundi agashika ngaha mugire cyo mubivuze ko murakoze mu kwezi kw'icumi guheze niho ishami mpuzamakungu ONU ryahagarika umugwi w'abahinga batatu bari bamaze imyaka itanu bakora amatohoza ku Burundi wo mugwi warurongowe n'umunyasenegal Dudu Diene leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yatangaje ko iyo ntumwa idahawe ikaze muri ico gihugu
Vous savez le contexte dans lequel ce rapporteur spécial a été approuvé. Donc ce contexte
Ati murazi kandi nimwirengagize ingene umuhinga yigenga yatowe bituma n'urugendo rwiwe atagutuzo kwemera ko arugira ngaha mu Burundi kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato ariko tuguma tuvugana na ONU cyangwa abandi bose bavyifuza kubyerekeye agateka kazi na muntu bice ndetse no mu w'igihugu cacu ujeje agateka kazi na muntu kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanizo ca handi atari kuri uwo muhinga
nasional. La coopération va continuer à d'autres niveaux.
Nawe biruko ayandi maraporo yerekana ko abantu benshi bagitogwa ibiziga abandi bakaburirwa irengero. Anshene niko yagize atwara ishami rigiteka rikunda gukora ivyo vyegeranyo byanakoreshejwe ndetse n'igisata ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijeje migenderanire muri raporo iheruka
kuva iyo leta irongowe na kwa Evariste Ndayishimiye igiye ko ayo mabi atahagaze. Aha muri diteka tugafatira ku bihero dufise aho abantu bashika amajana 8 bamaze kwicwa abashika 88 nabo baranyuruzwa icabuje amahoro Burundi no kudahana
izo mpande zose zirahuriza ko intambwe imaze guterwa na leta nshasha ya president Evariste Ndayishimiye ari nziza mu byerekeye imigenderanire ndetse ko ari yo gushigikira vye clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver ni inkuru tugushimire juri Amerika cyo tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda ayishiramwe Chorale de Kigali zitegekanya gutunganiriza abanyarwanda ba mu Rwanda n'aba mu mahanga igiteramo cha Noheli kwa Munguza ku nshuro ya mbere. Abazoshaka kuraba ico giteramo batari muri Kigali Arena bazoshobora kuzokwishura imbere bakoresheje uhinga bwa none. Ubwo uhinga buzokoreshwa mu kwishura bwateguwe n'ikigo Huza Media gifatikanije na Chorale de Kigali. Umuyobozi w'ico kigo Victor Nkindi yabwiye Venuste Nshimiyimana gishasha mu mitegurire y'igiteramo cha Noheli.
Igice muri iki giteramo nuko Huza Media igiye kwifashisha ikoranabuhanga ituma dushobora kwerekana amashusho ku banyarwanda batabashije kwitabira icyo giteramo muri Kigali Arena, cyane cyane abanyarwanda bari hanze mu diaspora ariko n'abanyarwanda bari mu Rwanda, kubera ko imyanya y'abashyitsi muri Kigali Arena ntihagije. Dufite ibyo twise social distancing ituma stade yose itashobora kuzura, noneho twebwe tukaba dutanga iyo serivisi yuko umuntu ashobora kureba aya mashusho yicaye iwe mu rugo akoresheje televiziyo ye cyangwa se laptop, n'abandi bakoresha za smartphone zabo kugira ngo barebe icyo gitaramo mu buryo bwa live.
None se ndamutse nishyuye ukanyoherereza ako kanyanzira kugira ngo ngakandi ko nshobore kuyireba, ntabwo nshobora kugasangiza n'abandi tukayireba turi benshi?
Ntabwo bishoboka kuko niyo umwe ariko iyo kora n'ubuhanga aho tuzabasha kubohereza kubishyuye aho bakanda. Noneho aho ngaho aho bakanda ntabwo umuntu ashobora kuyisangiza abandi cyangwa se ntabwo ashobora kuyikoresha kabiri. Uburyo twabonye kugira ngo n'icyo gikorwa niyo umufatanya w'ibikorwa Chorale de Kigali nabo babone inyungu, kuko n'umudi baba batakaje igice cya kabiri cy'inyungu bari bateganyirije kubera ko stade itashobora kuzura.
Kigali Arena yakira abantu bagera ku 10,000. Wavugaga yuko izakira abagera ku 4,000 kubera ingamba zafashwe zo kwirinda COVID-19, ariko se abo 6,600 basigaye iryo koranabuhanga muteganya gukoresha muzumva bose rizabageraho?
Twiteguye kwakira abantu bagera no ku 10,000, nabyo turabishobora. Ikoranabuhanga bwacu rishobora kwakira abantu bagera ku 10,000 nta kibazo.
Tubwire ni Huza Media icyo kigo cyanyu mukoresha abantu bazubereye ku kihe kigero cy'ikoranabuhanga bazabafasha kugira ngo iyo gahunda itungane neza?
Huza media usanzwe ifite icyicaro mu Rwanda Kigali ariko twa dufite ibihugu 10 byo muri Afrika dukoreramo ni kuvuga ko tukunze twa dukoresheje abakozi b'abanyamahanga babizobereyemo ariko ubu ngubu mu Rwanda twagiye twegera ibigo na za kaminuza zigisha abanyarwanda kugira ngo natwe tubone kubafasha muri za internship tukabakira tukabereka ibyo dukora nabo bakabimenya hari n'abandi bagiye babiga hanze bakagaruka mu Rwanda babizi abo ngabo niho twifashisha ubu ngubu dufite ekipi y'abantu bagera ku 10
abo bose n'abantu bazobereye mu ikoranabuhanga bazategura iki gitaramo tanuhere
abo bose ni urubyiruko n'abanyarwanda kandi n'abantu bakunda umurimo wawo w'itangazamakuru muri rusange ariko cyane cyane uburyo bwo gutunganya amashusho
bavugaga yuko Korali do Kigali ari umufatanyabikorwa izabyungukira mu iki izatwara ikihe gice cyayo azinjira
yego n'ubundi amafaranga igice cyayo kizajya kijya kuri Korali do Kigali kuko nabo bagamije kwinjiza amafaranga kugira ngo icyo gikorwa kibone kwishyurwa n'abantu bo muri korali bagira barenga ijana nabo babone kwishyurwa noma uburyo uburyo kitwumvikanye na Korali do Kigali ku buryo ayo mafaranga nabo bazajya babona mu gice kitari ntoya kugira ngo iki gikorwa gitungane neza.
Victor Nkindi, umuyobozi wa Huza Media utegura igitaramo cya Noheli yafatanyije na Korali do Kigali, ndagushimiye cyane kuboka kanya buhaye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije hakiri kare Noheli nziza.
Urakoze cyane Benice, Noheli nziza.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezeho mu gisata cha sport yahereye mu Burundi mu rwego wa New Star waraye utsinzwe ku mpaga mu mahiganwa warimwo yo kurondera ibihugu bizitabira inkino za bal watsinzwe mu mpaga biturutse ko basanze abakinyi babo batandatu baranduye virusi ya corona ihiganwa naryo ry'umupira w'amaguru bakinira ku Musenyi rirabandanya mu cicaro ca mbere n'ica kabiri izi nkuru zose tuzibaza Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abakinyi ba New Star kuruno w'Imana niho bashika ibujumbura bavuye Johannesburg batashi higanwa rya basketball bari bitabiriye ritarangiye biturutse ku mugara wa COVID-19 mu bakinyi ba New Star basanze hagwaye abakinyi batandatu bituma urukino rwa nyuma bari gukinana na Cape Town Tigers kugira aboneke umugwi wa gatatu uzitabira inkino za nyuma za bar inyuma yaho Cobra Sports yo muri Sudan yo mu manuko na Ferroviaria do Beira yo muri Mozambique zari zamaze kuronka itike zazo ntigwabaye rukiba mu gihe Nusta yiteze ko ruzokinwa ikindi gihe baje babona ikete riva mu ishyirahamwe rya basketball muri Afrika ribamenyesha ko batsinzwe impaga. Iyo ngingo yaratangaje yongerera babaza cyane abakinyi n'abarongoye umugwi. Urongoye Nusta amenyesha ko bagiye kwegeranya ibikenewe byose kugira bitware ati ntibashobora kwemera kurengana ngo kuko ngo nabo byakabaye ku isi ko abantu bandura COVID hanyuma bagategwa mpaga kandi hashobora kuboneka uwundi mwanya wo gukinira kugo rukino muri beach soccer. Naho ihiganwa ryarabandanije mu gisagara cha Bujumbura ku Musenyi wa Tanganyika mu cicaro cha mbere Mikimba yatsinze Bibamba ibitsinda 9-2 nayo Lezelite itsinda Sagasab ibitsinda 6-2 mu cicaro cha kabiri Hewa Bola yatsinze Tuje ibitsinda 10-6 Indunde nayo itsinda Black Mambas ibitsinda 12-4 Juma Musoma yahoze arongoye igisata cha beach soccer mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi arashima ukuntu ngo rukino ruriko ruratera imbere akanashima abarongozi ukuntu bitanga
urugino rwa beach soccer rugeze ku ntambwe imeze neza cyane cyane gose kuko urabye kuva iyo twatanguriye dukushika ubu tumaze gukina amahiganwa mpuzamakungu atatu kandi jyewe nishimira abatwara nuko abakuru b'imigwi baragerageza kugira za effort personnel kugira ngo urukino rubandanye rukino ngaha mu gihugu.
Muri volleyball naho kuruno w'Imana niho hatogwa umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi komiseri mu gipolisi Serge Ntakavura niwe yatowe arashikiriza bimwe mu byo agiye gushimikira ko kugirwa rukino rutera imbere
hariho ikijanye no ku developa volleyball arentereke kubera yuko volleyball yari gahe Bujumbura gusa kuma province ashika 18 ma province munani yonyene yarafise ama association ni kujanye no gutunganya ama competition no kuvuga zogira ama competition dukoresheje ibintu bita ama ligue ligue intérieure haba ama préselection abantu baza guhurira ko muri phase finale habanje kuba ama préselection à l'intérieur du pays turafise kibazo c'aba entraîneur ikibazo c'aba arbitre
Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.
Désiré Hatungimana cyakorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mupira maguru championnat y'icyo cy'ambere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumwe rugishize kwa gatano habaye imikino ibiri kuri Stade Ubworoherane Musanze ikipe ya Police FC yatsinze Musanze FC bitego biri kuri kimwe ikipe ya Rutsiro FC yatsinze Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa kuri Stade y'Ingoma ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Kamarampaka Rusizi kuri Stade y'Igicumbi ikipe ya Marine FC itsinda Gicumbi FC igitego kimwe ku busa mundi mukino waye kwa gatandatu kuri Stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Lyon Sport yanganyije na Gorilla FC igitego kimwe kuri kimwe umutoza mushya wa Gorilla FC Hamisi Sogonya arasobanura ibanga yakoresheje ngo ikipe yishyuye igitego bari batsinzwe
muri football moderne cyangwa se muri football en général 80% y'ibitsinzwe bibiye ku mpande gake cyane ubona ibitego bibitsinzwe n'ibyo muri axe central icyo nabagaje ni cyari ikote ya Iranzi ntabwo azi kwibuka kurishije na n'imyaka ariko yababwiye ko tuca ku ruhande yaho nashize rutire ku ruhande na n'uriya mwana wura bazi kwibuka iyo ni kosina bahaye tuce ku ruhande igitego cyaza kuboneka
ku ruhande rwa Lyon Sport nuko bakomeje gutakaza amanota umutoza wayo Marcel Romami yemeza ko nta rirarenga
twese turacyari kuri kurse y'igikombe ntabwo turatakaza cyane ku buryo twavuga ko twacika intege cyangwa abafana bacu ni ibihe biba ku buryo buri muntu wese arabibona tuzakina na AS Kigali ku gatandatu le 18 kuva ko match ni match tuzayifata nk'uko twafashe match ya Gorilla yo mu Kanya kuko tugomba gukina twabyitwaramo neza shampiyona y'ubungubu ntabwo yoroshye
ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu kuri Stade Kigali Nyamirambo ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe mu mukino waratangiye saa sita n'igice nyuma y'uwo mukino nanone aho ngaho kuri Stade Kigali Nyamirambo ikipe ya APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego biri kuri kimwe mu wundi mukino wa ejo ku cyumweru ikipe ya Etincelles FC yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Muganda i Rubavu kugeza ubu nyuma y'umunsi wa munani w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 17 ku mwanya wa kabiri hari AS Kigali ifite amanota 16 APR FC ni ya gatatu ifite amanota 13 ku mwanya wa kane hari Police FC na ifite amanota 13 Gasogi United ni ya gatanu ifite amanota 12 Lyon Sport na ifite amanota 12 Kazari ya gatandatu Musanze FC ni ya karindwi n'amanota 11 ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota 10 Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa 9 n'amanota 9 ikipe ya 10 ni Marine FC na ifite amanota 9 Bugesera FC ni ya 11 n'amanota 8 ya 12 ni Gicumbi FC na ifite amanota 8 Rutsiro FC ifite amanota 6 Kazari ya 13 ku mwanya wa 14 hari Etoile de l'Est na ifite amanota 6 ku mwanya wa 15 hari Gorilla FC ifite amanota 4 ikipe ya 16 eno ya nyuma ni Etincelles FC ifite amanota 4 n'umwenda w'itego 8 tunyarukiye mu mukino w'icyo cya volleyball mu mpera z'icyumweru gishize nibwo shampiyona y'uyu mwaka 2021 yagombaga gutangira gusa ku munota wa nyuma ishampiyona ntabwo yabaye impamvu nyamukuru ni uko u Rwanda rukiri mu bihano rwafatiwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku isi kubera amakosa y'uburiganya yabaye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ryabereye mu Rwanda mu kwezi kwa 9 uyu mwaka icyo gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yakinishije abakinnyi 4 b'abanyabrezil batari bafite ibyangombwa aya makosa ni nayo yatumye uwari vice perezida w'ishyirahamwe rya volleyball mu Rwanda Jean Dodier Bagirishya akurikiranwa n'ubutabera akaba ari muri gereza nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufunga imyaka ibiri muri iki gihe volleyball yo mu Rwanda yarakomanyirijwe ku buryo amarushanwa ashobora gukinwa arategurwa n'abantu ku giti cyabo nta kintu gifatika amakipe aharanira nyuma y'uko bigaragaye ko shampiyona ya volleyball itagishobotse kubera ibihano u Rwanda rurimo mu mpera z'icyumweru gishize hateguwe irindi rushanwa mu rwego rwo kwikura mu bwigunge gusa icyagaragaye ni uko abakunzi b'uyu mukino bataryitabiriye nk'uko byari byitezwe bamwe muri bo batubwiye ko bakimara kumva ko shampiyona itakibaye bahise bacika intege bavuga ko ibyabaye ari nko kuba umuntu yarakwemereye ko azakugabira inka hanyuma ku munsi nyirizina ukabona ng'uyu aratungutse ashoreye imfizi y'ihene yari Claude Munyandinda i Kigali
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nchuti mwarimu duteza amatwi ahantu duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremesheje na Joy Diane Ninahaze Venus Nshimiyimana niwe yashize hamwe ano majwi ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tuvuruza kwandanya muraranirwa mu byo murimo byose naho utaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice